mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3 ya radio inshuti ya bose, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mba ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bashimishijwe n'ingamba nshya zigiye kongera kubaha uburenganzira bwo gukora akazi kabo nyuma y'amezi asaga abiri bari bamaze badakora.
Byaradushimishije cyane kuba tugiye kongera kujya gukora. Tunashimira leta yacu ingamba yasizeho zo gukumira iki cyorezo.
Uwo ni Ngarambe Daniel ukuriye abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu Rwanda. Mu Burundi ikibazo cy'umutekano n'icy'abayobozi b'intara hirya no hino mu gihugu bashyira imbere impamvu nta majwi yavuye mu matora ya perezida atumvikanwaho n'amashyaka ari imbere mu majwi menshi. Mu Burundi kandi Kiliziya Katolika n'abadiplomate bahagarara ibihugu byabo barasaba abanyapolitike koroherana no kwisunga amategeko mu gukemura impaka bafitanye. Ni mu kanya ntimugiye kure ya radio zanyu. Tekariko mugenzi wacu Fidel Niyongabo abanza tugeze amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Fidel.
Urakoze Geoffrey. Amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahere muri Afrika. Imigwi igwanya ubutegetsi mu buseruko bwa Congo yishe abantu 40 muri ako karere. Abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi Allied Democratic Forces ADF mu mfunyapfunyo n'umugwi ukorana na leta ya Kiislamu uzwi ku izina rya MTN baragize ibitero ku munsi wa kabiri mu bice bya Samboko, Banda Vilemba na Walese Vukutu mu ntara ya Ituri. Abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi ADF na MTN batangiye kugirira hamwe ibitero mu bihe bya vuba bakoresheje imipanga barasahura ifungurwa n'ibindi bintu bifise agaciro. Ikigo giharanira amahoro, demokrasi n'agateka ka muntu kimenyesha ko abasivili 627 bishwe n'abagwanyi bo mu mugwi ADF ku itariki 30 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Ico kigo kimenyesha ko abantu barenga 515 bishwe mu karere ka Beni. Basavye leta ya Congo gusubira kwihweza ibikorwa byayo bya gisirikare kubera ukugenda abagwanyi bo mu mugwi ADF bishuye. Vyinshi mu bitero byabaye nk'inyishu ku bitero bikomeye inteko za leta ya Congo zagize mu karere k'umuseruko bw'igihugu. Imigwi myinshi yitwaje ibigwanishi irakorera mu buseruko bwa Congo. Naho muri Zambia igipolisi cyaho cahagaritse abantu batatu bagirizwa ko bagandaguye abashinwa batatu baraturira ibiziga byabo mu ihinguriro rikora impuzu. Umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati Steven Campiongo yemeye ko hazoba itohoza rikomeye kwigandagurwa ry'abo bashinwa batatu ryabaye ku munsi w'Imana. Abo bashinwa bikiwe mu ihinguriro rikora impuzu ry'abashinwa Blue Star riri ku murwa mukuru wa Zambia Lusaka ku bwicanyi bubaye mu gihe leta iri kwifatira ingingo zikomeye abashinwa bakorera imirimo y'ubudandaje mu gihugu bavugwa ko bakora ikumira ku banyazambia. Hari kandi icuka kibi cyatewe nuko hari amakuru avuga ko abashinwa bayoboye amahinguriro muri Zambia bategeka abakozi kuryama ku kazi kugira ntibakwirarize ikiza cy'umugera wa corona. Sada y'Ubushinwa muri Zambia ivuga ko ubwicanyi bwakozwe ku bashinwa ku munsi w'Imana muri Zambia ari cyaha kigayitse cyo kwiyamiriza. Ipolisi muri Zambia gitangaza ko icatumye ubwo bwicanyi bukorwa kidatomoye. Ubwo bwicanyi bwakorewe mu gice cyitwa Makeni ku murwa mukuru Lusaka. Tuve mu karere ka Afrika dukubitire mu karere k'Iburaya aho chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yatangaje ku munsi wa gatatu k'umuryango w'umwe bw'Uburayi utegereza gufata iya mbere mu rugamba rwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona ku isi. Na cyane cyane mu gihe imigenderanire hagati y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika itoroshe muri iki gihe. Merkel yavuze ko ikiza cy'umugera wa corona cyagize ingaruka zikomeye mu makungu, mu byerekeye ubutunzi n'imibano. Yavuze ko umuryango w'umwe bw'Uburayi udashobora gutorera inyishi ibibazo biri mu makungu wonyine. Amenyesha ko naho hari ibibazo muri iki gihe ku byerekeye gukorana hagati y'umuryango w'umwe bw'Uburayi na Amerika, Amerika igifitiye akamaro kanini uwo muryango. Avuga ko gukorana na Amerika bikiri inkingi ikomeye ya politike yo hanze y'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Tukivuga ku karere k'Uburayi, umuryango w'umwe bw'Uburayi washize ahabona ku munsi wa gatatu umugambi w'imiliyaridi 75 y'amayero agenewe gutuma akarere k'Uburayi kogorora inyuma y'ingaruka zikomeye cyane kiza cy'umugera wa corona cyagize ku butunzi bw'ako karere. Ayo mafaranga akurikiye izindi ngingo zihutirwa ibihugu bitari bike byo ku isi byafashe kugira bigarukire ubutunzi bwabyo bwasinzikajwe n'ikiza cy'umugera wa corona kimaze guhitana abantu barenga 350,000 mu gihe abagendana uwo mugera bagera ku miliyoni 5,600,000. Mu karere k'Iburaya kandi Ufaransa bwafashe ingingo yo kuziririza ikoreshwa ry'umuti witwa hydroxychloroquine mu kuvura abafite umugera wa corona. Ufaransa bwafashe iyo ngingo ku munsi wa gatatu inyuma y'uko bimenyekanye ko uwo muti ushobora kugeramira bikomeye ubuzima bw'abantu. Naho mu Burusiya, umushinga amateka akomeye w'ico gihugu yarahakanye ko Burusiya bwangize indege z'ingwano muri Libya. Uwo mushinga amateka yiyamirije yivuye inyuma ku munsi wa gatatu ivyatangajwe n'igisirikare ca Amerika ko Uburusiya bwarungitse izo ndege z'ingwano muri Libya gufasha abacangiro b'Abarusiya bariko bashigikira inteko za General Khalifa Haftar ziri mu buseruko bw'igihugu mu bitero vyazo ku mugwa mukuru Tripoli. Victor Bondarev yahoze ayoboye inteko zigwanira mu kirere z'Uburusiya, akaba ayoboye umugwi ujejwe ivyo kwivuna abansi mu nama nkengu z'amateka y'Uburusiya muri iki gihe. Yari yamirije ivyatangajwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca Amerika mu karere ka Afrika, AFRICOM. Bondarev avuga ko ibihugu bitabike vyo muri Afrika bikoresha indege z'ingwano z'Uburusiya zo mu bwoko bwa MiG-29 nizo ndege zerekanywe mu masanamu yashikirijwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca Amerika mu karere ka Afrika, AFRICOM, ziri ku kibuga c'indege ku butaka bwa Libya.
Urakoze Fidel Niyongabo kutugezaho ayo makuru. Amakuru yacu mu karere tuhere mu Burundi, aho ikibazo cy'umutekano gihangayikishije abayobozi bo mu nzego z'intara hirya no hino mu gihugu ndetse no mu murwa mukuru Bukungu, Bujumbura. Inkuru yakurikiranywe na Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Itotezwa n'iterabwoba bikorerwa abanywanyi umugambwe SNL mu duce dutandukanye tw'igihugu rituma hari abagoma baturatura abandi bakarara ntibuca. Amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu ntara ya Cibitoke ritubwira ko muri za komine ya Buganda, Mabaye na Mugina ko hari imiryango ivuga ko hari ababo bagoma bararaguza ku gutinya ko bofatwa mu ijoro. Bababwira amajambo y'uko bazokwicwa canke bakangazwa kubera bagirizwa ko baratoye umugambwe SNL. Umunyamabanga wa mbere w'umugambwe Saint David de mu ntara ya Cibitoke asabira ibihano abo bose bahohotera abandi bitwaje umugambwe. Ni mu gihe hari abaherutse gutera urugo rw'umwe muri abo banywanyi bafise imforo yo gutema abo muri urwo rugo. Abanyagihugu ariko bariduga ko ibihano bisa naho bidashyirwa mu ngiro. Uyu ari mu bamaze kuborezwa igufa, avuga ingaruka zo kudahasha mu guhana.
Basanze ku rugo barantora saa yine z'ijoro barankubita gushika naho banjya kwa muganga muri hopitali militeri ndavugwa, ndagenda muri Medecins Sans Frontieres ndavugwa gushika naho n'urugo ndomoka. Ubu rero nari maze iminsi iyinga rimwe ngarutse mu muryango. Yarafunzwe yamaze iminsi itandatu mu gasho acarataha. Amaze gutaha niho yaciye atangura kwigamba rero ngo ubutegetsi ni bwiwe.
Icyo bikoze amakenga ni menshi mu bajejwe intwaro ko hamwe abanywanyi b'umugambwe watsinze amatora ngo bandanya ibikorwa byo guhohotera abanywanyi ba SNL utemera ivyavuye mu matora bishobora kuba agasomborotso kuri bo. Ku bw'ivyo, mu ntara nka zose zo mu gihugu babona amatari bariko barakoresha inama z'umutekano abanyagihugu babahimiriza kubana neza. Ahisiwe kujya tujyashoboye kuronka amakuru, uramatari wa Bururi yasavye kwitwararika ibikorwa vy'iterambere. Nuwa Makamba Gade ni ukuri yasavye abakorerwa itotezwa n'iterabwoba kutaba mu ruhagarara kuko amatora yaheze. Nayo ku basende David D batangarijwe intsinzi y'amatora guhagarika imvugo ishobora gukabura agashavu ku batsinzwe. Nubwo biruko abanywanyi umugambwe SNL babandanya bafatwa agasakisaki, bamwe bakaburirwa irengero abandi bagafungwa. Ku rubuga rwa Twitter umugambwe SNL uvuga ko kuva ku munsi w'amatora gushika kuri wa kabiri haharuga abanywanyi babo barenga 400 baburiwe irengero. Uwo mugambwe werekana kandi ko bafashwe mu ntara zose z'igihugu havuye mu ntara ya Ruyigi gusa. Intara ya Bubanza na Bujumbura nizo zimaze gufatwamwo benshi barenga kuri 70. Hakurikira Ngozi na Kayanza haharugwamwo abarenga 30. Ya Mariso kujyacu muri izo ntara zose ntizabashije gutohoza neza ibyo bitigiri. Umushikiriza manza wa Repubulika akaba yandikiye mu Gwiseni awusaba gukura ku ntonde z'abitoje mu bashinga mateka hamwe no mu bahanuzi b'amakomine abari muri abo bafashwe baciriwe urubanza canke bagikurikiranwa n'ubutungane. Ariko kubera ko Mugambwe SNL wemeza ko wibwa amatora, uvuga ko ibyo birimwo mu byo uzosaba kurenganurwa ko. Mu gihe twarangiza gutunganya inkuru, Radio Ijwi rya Amerika ntiyari yakamenya niba indongozi z'umugwi SNL zituye sentarijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro ku bijanye n'ivyavuye mu matora zitemeye ko zari bwatunganirizwe.
Urakoze Desire. Tugume mu Burundi aho Kiliziya Gatolika ivuga ko amatora yabaye ku wa gatatu w'icyumweru gishize atabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Ikiliziya iremeza ko indorerezi zoherejwe n'inama y'abepiskopi zirenga 2,700 zabonyemo inenge nyinshi. Pierre Claver niyo nkuru nibyo tubwira.
Ishengero rya Katolika mu Burundi riremeza ko ryakurikiranye hagufi amatora aheruka kuba, ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato 2,700 mu gihugu. Inama y'abepiskopi Katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana, zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyaho bashira ijisho kurusha ahandi. Icegeranyo abo bepiskopi Katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe, harimwo ukwiba amajwi, kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi. Musenyeri Yoakimu Ntawundereye n'umukuru w'inama y'abepiskopi Katolika.
Uguhata abaserukira bitoza mu icyungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo z'ibyavuye mu matora, ayo matora taraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe. Amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora taraba. Ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze, ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe. Abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe. Ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi.
Abo basenyeri Katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitabavyo. Gusa bahamagarira ubona ko yarenganijwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu.
Turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga, turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko ari byo byavuye mu matora. Ibyo ari byo byose, uko dutera ibyatsi akarenganyo akariko kose, niko twamirira kure ugukoresha igikenye. Uko twabivuze ubuheruka, uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane maze nabwo bumutunganirize neza. Ku bindi navyo, muri iki gihe cy'inyuma y'amatora turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana, babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike. Eka mbere bateshe nabo babacambirwa kubigira. Ku itegeko rigenga amatora ryarekurira abitoza benshi kwiyamamaza, umwenegihugu wese yari afise uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka.
Gushika ubu umukandida hamaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni Agathon Rwasa w'Umugambwe SNL. Utunenge Rwasa avuga ko afitiye ibyemezo ntawe dutandukaniye n'ibyo byashekirijwe n'abasenyeri Katolika, aha yabishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu.
Même en aveugle reverre les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats.
Ateni impumyi yo bibona ibitigiri byatangajwe nibyo biteranije bo nyene atabuze iyo babikuye bitizewe kandi bidahuye n'ukuri kw'abatoye. Kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure niyo abari banditse, abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo batoye n'ibindi n'ibindi. Ni mu gihe ahenshi ari twe bituzi imbere, nta kindi twakora atari kwitura sentari yubahiriza ibyerezwa shingiro kugira ngo iturenganure.
sedo sezi la Cour Constitutionnelle.
Umugwi sene ujeje gutegura amatora wowo ntoca hijya no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza. Pierre Claver Kazihise atwara umugwi sene yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfata kibanza vyavuye mu matora.
Iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi baratora atamusunikano. Uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro vy'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose bavyifuza. Ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco.
Ibiharuro ntabanduka vy'ayo matora atavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza. Hagataho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice 68 n'uduce 72 kw'ijana, nayo SNL ronka ibice 24 n'uduce 19 kw'ijana. Abitavye amatora barenga ibice 87 kw'ijana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claver. Turacyari mu Burundi, aba diplomate bahagarara ibihugu byabo muri icyo gihugu nabo ubunga mu rya Kiliziya Gatolika. Ihuriro ryabo ba diplomate rishima uburyo amatora yagenze, rinasaba abafite ibibazo kubyavuye mu matora gukoresha inzira zemewe n'amategeko. Ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Uwo mugwi w'abaserukira ibihugu ushikiriza ko bumvise ibiharuro mfata kibanza byavuye mu matora yo mu ndwi iheze, bakaba bashima ko abanyagihugu bayitabiriye ku bwinshi. Uwo mugwi w'abadiplomate usaba ku nyungu za bose abanyepolitike gutorera inyishu ibibazo byo kwaduka muri aya matora baciye mu nzira zitekanijwe n'amategeko. Umurwi umenyesha ko bazoba hafi y'abarundi mu nzira igana mu mutekano, demokarasi, ubutungane n'iterambere rirama. Mu itangazo bashikirije kuri wa gatatu, abo badiplomate batera intege abanyepolitike b'u Burundi bahiganywe muri aya matora kuguma batekanye, banasaba kwisunga kandi akamo batewe na komisiyo y'umuryango w'umwe bwa Afrika hamwe n'ubunyamabanga bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI. Babasabye kwirinda icyo cyose cyoza gitera umudurumbanyo no gushyira imbere kuganira mu gutorera inyishu ibyo badahuriza ko bijyanye n'amatora. Umurwi ugizwe na ba ambasadere ba Afrika y'Epfo, Ubudage, Ububirigi, Canada, Ubushinwa, Misiri, Ubufaransa, Ubuyapani, Kenya, Nigeria, Uganda, Ubuholande, Ubwongereza, Ubuswise, Tanzania, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Turukiya, Umuryango w'Ubumwe bwa Buraya, uhagarariye ambasadere wa Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi.
Urakoze Aloyse, utuvanye mu Burundi utegereje mu Rwanda aho nyuma y'amezi asaga abiri abatwara abagenzi kuri moto hirya no hino badakora bagiye gusubira ku kazi, ariko hagiyeho imikorere mishya izahera mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Iyo mikorere ishingiye ku ikoranabuhanga mu kwishyurana hagati y'abamotari n'abagenzi, byose mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya COVID-19. I Kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka ameza za basaza 2.5, ibinyabiziga bya moto bidatwara abagenzi. Kugeza ubu kubera abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto hirya no hino mu gihugu babwiwe ko bagiye gukomorerwa, ni inkuru ishimishije kandi bategerezanyije igishyika. Bwana Ngarambe Daniel kuri ihuriro ry'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu Rwanda.
Byaradushimishije cyane kuba tugiye kongera kujya gukora. Tunashimira Leta yacu ingamba yasizeho zo gukumira iki cyorezo. Ibyo rero nibyo biri gutuma natwe tugiye gukora itsinda ryacu ry'abamotari rigiye gusubira mu muhanda.
Bakigera mu muhanda, abamotari bazaba bavanywe mu mubare w'abahabwaga ibibatunga muri iki gihe batakoraga kubera icyorezo COVID-19. Bagiye kugera mu muhanda ariko basangamo andi mabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo, arimo kwishyura n'abakoresheje ikoranabuhanga rya mubazi. Nta guciririkanya kuzongera kubaho hagati y'umugenzi n'umutwara kuri moto. Ingingo izatangirira mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ariko yari yaranatekerejweho mbere y'icyorezo.
Mu by'ukuri ntawe bizabangamira kuko ikigo ngenzuramikorere RURA uko kigena ibiciro bya bisi abaturage bakanyurwa, nuko n'ubundi bagiye kugena n'ibiciro bya moto. Kandi n'urwego rwa Leta rushingira kuri esansi, rushingira uko wa muntu anywa amavuta, rushingira uko yatanga imisoro, byose baba babirebyeho. Niyo mpamvu yo bazagena azaba adahenda umuturage, azaba adahenda n'abandi ukora akazi.
Kuri bamwe mu bamotari ni inkuru nziza kuba bagiye gusubira mu mihanda bashakisha imibereho, ariko ngo nanone amananiza aracyari yose ku byo basabwa kubahiriza muri aka kazi kabo.
Ikintu twashakaga bakumenye wagiye muhanda ufite ibyangombwa n'iki n'icyo cyambere ufite pereme ufite kandi zone zitasiransi ufite utilizasiyo n'ikarita y'akazi ejo kuko ntibihagize ku muntu utari gutangira akazi ariko ibintu bigera wiyongeraho bigera gutya gira gutya ariko apfa afata ikayi wemewe kujya gufata mu mubazi amefata kuri yego mu tukaza umuntu nawe gutegeka muri make ugasanga biri kuri bamwe bafite iyo nyungu abandi turimo turabivamo gusa.
Kubatega moto nabo babwiye ijwi ry'Amerika ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu itegerejwe na benshi hari byinshi zaba yoroheje.
Umunsi wa mbere no kuvuga ngo ni nka celebration.
Ubu mwagendaga mute?
Kugenda no kugenda n'amaguru hafi isukoresha iminota 5 cyangwa se 10.
Imodoka umurongo bari muremure ariko yari ibintu byihuterwa bashaka gutaka ku kamoto.
Bakavuga ko kuri gahunda yo kwishyurana mu buryo bw'ikoranabuhanga rya mubazi hari byo bizoroshya.
Ni uburyo bwiza bworoshye. Uburyo bwo kwishyura harya abagabo ufite amafaranga ugasanga nta eshanje afite ubwo bikaba ngombwa ko mutinzwa no kuvunjisha ushaka eshanje.
Kugeza ubu amakuru y'ijwi rya Amerika ifite nuko buri mumotari azajya yishyura mubazi 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda kashi cyangwa se akazajya akora yishyura. Mu mujyi wa Kigali moto nizo zari zisigaye zonyine zidakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyurana mu batwara abantu kenshi. Kwagiye gusubira mu mihanda igipolisi cy'u Rwanda kigakomeza kubibutsa ko bagomba kuzirikana amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19. Sipi Jean Bosco Kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda.
Abamotari rero bumva yuko bagomba kuzatwara abantu icyo gihe niyo tariki bumva bategereje yirahari zaza ariko noneho bagiha ngo biteguye bate bagomba kumva yuko uwo muti wo gukaraba bawufite nk'uko wabivuze. Icya kabiri ni uguhana intera. Icya gatatu ni umuco wo kumva yuko bagomba kwambara agapfukamunwa. Nibajyana umuco kumva ko amasaha yashyizweho ntarengwa yo kuba bavuye mu muhanda ari umuco.
Mbere gato hakibura iminsi ibarirwa ku ntoki, Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho uburyo bwo gufata ibipimo fatizo kuri bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, ikavuga ko nk'abantu bahura n'abandi benshi bizaba umwanya mwiza wo kumenya uko icyorezo kizaba gihagaze. Muganga Daniel Ngamije ni Minisitiri w'Ubuzima.
Turashaka rero kugira itsinda risaga nk'igihumbi banyanyagiye mu mujyi ahangaha, buri gihe tuzajya dusuzuma ngo turebe niba muri bo nta wanduye. Bazaduha amakuru niba hari icyorezo cyaba kiri mu baturage, kuko ukuntu bagenda bahura n'abantu babatwara ntihagire umumotari wandura bizaduha amakuru yuko hari ikibazo kiri mu baturage. Utwabasuzumye utwabifashe nka baseline ni igipimo fatizo muri kiriya cyiciro cy'abamotari, turabikurikirana buri gihe kugira ngo turebe uko icyorezo cyaba gihagaze mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi.
Kuva kuri uyu wa gatatu kandi ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda ryabwiye ijwi rya Amerika ko ryatangije amahugurwa ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga rya mubazi ku bakora muri uyu mwuga, na cyane ko benshi baba bataragize amahirwe yo kwiga. Bakavuga ko mu gihugu hose hazaba hari abagera mu 500,000 berekera abagenzi babo. Ni ingingo yumvikanisha ko akazi kaziyongera ku bashinzwe imyitwarire y'abamotari. Mu gihugu hose harabarurwa abamotari basaga 45,000 muri uyu mwuga. Uretse moto zizasubira mu mihanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu, binateganyijwe ko ingendo z'ibinyabiziga bitwarira abagenzi hamwe hagati y'intara n'umujyi wa Kigali zizasubukurwa. Aha bagira ubusanzwe iri Amerika i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali burasaba abantu bawutuye n'abawugendamo bose kwirinda gufasha abana bo ku muhanda mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19. Inkuru turagezweho na mugenzi wacu Asumta Kabuyi uri Kigali mu Rwanda.
Mu cyumweru kimwe uyu mujyi umaze utangiye igikorwa cyo gushaka abana b'inzererezi, wemeza ko abasaga 700 bamaze gukurwa mu muhanda. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage, Madamu Gatsinzi Nadine, atangaza ko ibi bikorwa byakozwe nyuma yo kubona ko aba bana bakomeje kwiyongera. Madamu Mutoni Gatsinzi Nadine avuga ko ubwiyongere bw'aba bana basaba mu mujyi wa Kigali bishobora kuba bwaratewe n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Gatsinzi yasobanuye ko banasanze byaranongerewe n'uko muri ibi bihe abana benshi batakiga, ndetse kuba n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi byaba biri mu byongereye ubwinshi bw'inzererezi mu mujyi wa Kigali. Ijwi rya Amerika ryanyarukiye mu duce tunyuranye aho abana bakunda kujya, basobanura ko inzara ariyo mpamvu nyamukuri batera guhunga imiryango yabo. Kuki murimo mukuza mu muhanda se?
Ni ukubera inzara n'ubukene. Kubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya, kandi kaye mu rugo usanga ari mvururu mvururu. Ubundi iyo twanabonye ubundi n'imodoka zaje mu marembo, tujya tugasyaga, ariko uko dusyaga baba ari kudukubita. Tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana, twaba ari duke yaba ari ijana tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukabutahana. Hari n'igihe bigeze kudufata baraje batujyana kudufunga igikondo ngo nituzonje kugaruka mu muhanda ariko twabona icyo twarya natwe dutunzwe nawe.
Sabana bonyine twasanze mu muhanda kuko kenshi babagendana na banyina cyangwa abandi bantu bakuru bose imvugo ari imwe bafunguza imyaka bafite ntibatera isoni.
Gasanga umugabo yaragutaye nyina guteranye ifite nabo bantu. Taranateramo kino cyorezo nabwo twari tuyifite ariko twabona n'ibiraka byo guhinga tugakora.
N'ubu
ngubu nuko rwose n'ubu bajyaga batuzanira iyo futu abana tukabatekeramo icyo gikoma iki na bya bishyimbo. Ariko ubu nabyo bakituzanira. Korora kugenda gutya tugenda dushakisha.
Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage yavuze ko icyatumye bihutira kubavana mu muhanda ari uko bashobora kuhandurira cyangwa bakanduza virusi ya corona, bityo ko bibujijwe kubaha amafaranga.
Icyo dusaba abantu nuko umuntu usabiriza ntabwo twemere kubafasha ubundi. Noneho cyane cyane muri iki gihe cyo kwirinda COVID aho ushobora kuba wakwakira cyangwa ugatanga indwara utabizi yuko uyirwaye. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri ariko n'ubundi n'ubusanzwe mu mategeko yacu gusabiriza ntabwo byemewe. Gusabiriza ni ingeso, ni inama, ubundi urabihanirwa. Icyo dusaba ni uko ntabuze ko tudafite abantu bakeneye ubufasha, ariko ubufasha urabubonera mu nzego z'ibanze. Hari abatarabasha kubona imirimo ariko birakorerwa ubu ngubu ku nzego zo hasi. Ikindi wowe ufasha nawe byirinde, ntabwo byemewe. Niba ushaka gufasha egera inzego nanone z'umudugudu, z'akagari, aho abayobozi bakuri hafi. Noneho ubu bavuga uti ngiye mfite umutima wo gufasha, dore icyo nshobora kuba natanga cyangwa mubwire icyo nagufashamo.
Umujyi wa Kigali usobanura ko mu bana 744 bamaze kuvanwa mu muhanda, 489 basubijwe mu miryango yabo. Hari abana 53 bagaragaje ko bava mu zindi ntara zitari umujyi wa Kigali, na 25 batibuka inkomoko yabo. Uyu mujyi usobanura ko abana byagaragaye ko badafite aho baturuka bari gushakirwa aho baba mu miryango, mu gihe abafite ingeso mbi nko kunywa ibiyobyabwenge n'indi myitwarire mibi bazoherezwa mu bigo ngororamuco.
Gahunda yo kuvana umwana mu muhanda ntabwo bihagije, no kongera kwibutsa ababyeyi inshingano zabo. Nayo navuga ngo n'indi ntego y'iyi gahunda turimo, wenda binatandukanye cyane uko twabikoraga mbere, aho wenda umubyeyi wazaga kumwitwarira akamuza kumutwara, wenda aho ari wenda kuri station ya polisi cyangwa se ku murenge uko tutabisanga tubikora, kandi akamutwara tukamubwira gusa mu magambo. Uyu munsi hari nakwita ngo agreement, amasezerano tujyana n'umubyeyi tukamubwira tuti tukugarurira umwana wawe, dore ufite inshingano zo kumurera, dore amategeko ahana umubyeyi utita ku mwana we, umubyeyi akayisinyira, none n'umuyobozi w'umudugudu akayisinyira.
Nubwo uyu mujyi washyize imbaraga mu gukura abana basaba mu mihanda, kugeza ubu haracyagaragara abatari bake bagaragara mu duce twiganjemo abantu benshi mu mujyi wa Kigali. Ubushakashatsi bwamuritswe umwaka ushize na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abana ku kibazo cy'abana bo mu mihanda bwagaragaje ko mu mujyi minini y'igihugu harimo inzererezi hafi 300,000. Aha abarenga 91% muri bo akaba ari abahungu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ndabashimiye mwese abamfashije kugeza aya makuru ku bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Aniho dusoreje ayo muri iki gitondo, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Tuributsa ko ikiganiro muri Isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutarubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo, dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, yagiranijwe na Fasil Gabehu, njye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.